yuguruye ibikorwa by'inama umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama mpuzamakungu y'ibihugu by'ibiyaga binini CERGL mu Gifaransa yavuze ko yishimiye kubona iyi nama ibaye. Zakari Muburi Mwita yibukije ko intumbero y'inama ari ukurabira hamwe uko ishyirahamwe ryose rikorishira mu ngiro ivyo rijerwe canke ryiyemeje na rigi ibihugu bitandatu kuri 12 bigize ishyirahamwe arongoye ari vyo mu muryango wa YAS. Muburi Mwita yabwiye amenyeshamakuru ko ataterambere rishoboka atamaho n'umutekano bihari kandi ko namaho n'umutekano bitoba hataterambere.
The ESCA is a regional economic community whose main work really is to foster economic integration.
Agira ati umuryango wa YAS ahanini uhagaze ku by'ubutunzi mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi mu karere no gutuma iryo terambere ryerekeye ubutunzi ryihuta nk'uko dukora kugira ngo mu karere injyane zihagarare. Cyo kimwe n'ihungabana ry'umutekano twizeye ko turi bugire ikintu duhurije ko burya ataterambere nta mahoro n'umutekano bishoboka kandi atamahoro n'umutekano ntushobora kuja mu iterambere. Ibi rero nivyo tugiye kwigira hamwe muri iyi minsi ibiri.
This next 2 days
muri yo minsi ibiri rero nibazo vy'imigenderanire mibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntibizohara.
We as ICGLR have given the EAC, have allowed the EAC to be in the lead in this.
Twebwe nka CERGL twaretse umuryango wa EAC ngo abari utunganya ivyerekeye ingorane z'u Burundi ariko twashigikiye rwose ibikorwa biyobowe na Mukapa. Icyo dukeneye n'inzira imwe ari byo biganiro hagati y'abarundi ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi navyo byose biri muri iyi miryango yompi ibiri. Icyo mwamenya nuko abatwara CERGL na EAC bariko bita ku rutare kugira ngo imigenderanire hagati y'ibyo bihugu inagurwa. Hari ibikorwa byinshi byo mu ibanga biriko birakorwa kandi twizeye ko azoterwa intambwe iboneka vuba.
Work is being done behind the scenes and we are optimistic that there is going to be progress soon.
Ibishikizwa n'umunyamabanga nshingwa bikorwa wa CERGL byashimangirwa kandi na Liberant Mukeko umunyamabanga mukuru wa EAC.
Iki nacyo gikomeye nuko muri iyi situation turimo mu Burundi havugwa byinshi cyane gose hanyuma tukadufise CERGL ingahanya. Rero urumva ko kuri Afrika y'ubuseruko ni byiza ko twegera abantu basanzwe bakorera ngahanya kugira batubwire neza uko ibintu byifashe ngahanya. Nababwiye yuko imiryango yacu ikora cyane gose kandi yuko ibibazo biganirwa kuri nivo yo hejuru. Abakuru b'igihugu bo mu ishyirahamwe rya YAS baratubwiye yuko baganira n'abandi bakuru b'igihugu bo mu Burundi no mu Rwanda kandi bagerageza kubahanura kugira ibihugu bibiri bishobore kumvikana nk'uko byari biri kuva kera.
Muri iyi nama kandi hazokwigirwa ingene hotorerwa umuti indyane n'intambara ziri mu gihugu cya Sudani y'Amajepfo gisanzwe kiri mu muryango wa CERGL. Naho abaserukira ibihugu 12 by'umuryango wa CERGL Bujumbura bari batumiwe muri iyi nama bamwe ntibayitavye kubera batari mu Burundi. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.